Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tuwafitiye muri kano kanya. Imvugo ni zibiri hagati y'abategetsi b'Abarundi na Tanzania ku kibazo cyo gutahukana Abarundi bahungiye muri Tanzania.
Mu gihe tuzoba twatahanye abashaka gutaha. Kumbura basigaye ikibazo nibazo bahinjize nate. Bazagise na leta ya Tanzania ngira bazoca babahugu ubwene gihugu nibabusaba katwe ntawe tuzoshira ku imigozi.
Uyu ni umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu cyo Burundi Pascal Barandagiye.
Inakuwaje sisi tunapowarudisha kule mnasema kwamba tunawarudisha kwa nguvu alafu mnasema tunawapeleka kuhatarisha maisha yao wakati hayo mambo hayako tena? Tumeshajipanga na kukubaliana nchi mbili, lazima wote tuwarudishe.
Uyu nawe numushikiranganjo hagati mu gihugu cha Tanzania Kangi Lugora ahawe avuga yuko Abarundi bose babwirizwa gutahukana vyanke bikunde, ariko mugenzi we w'Uburundi wewe asanga hazotahuka ababishaka gusa. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu hagataho naho batabivuga ko rumwe ico bahuriza ko ni kimwe rudende nuko ngo haba hari amashira hamwe ariko arabuze impunzi z'Abarundi gutahuka. Ako imbere yo kuja kwido nido iyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndafitiye ntarinze kubabwira ndabwire muri make ko perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yaraye abonanye na mugenzi we Burusiya Vladimir Putin i Moscow bavugana ingene bokemura ibitandukanya ibatandukanya mu ntambara barimo muri Siria. Urusiya bushigikiye leta perezida wa Siria Bashar al-Assad mu gihe Turukiya ifasha imwe mu mihari irwanya leta ya Siria. Amakuru ijwi rya Amerika ryaronse nyuma y'uwo mubonano yemeza ko abategetsi babiri bashikirije ko bizeye gukorera hamwe kugira ngo bagabanye imirwano mu ntara ya Idlib muri Siriya. Erdogan asaba ko Urusiya guhagarika gufasha leta Damas kwirukana abaroberi muri Idlib. Uyu mubonano ubaye nyuma y'aho Turukiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeranije gukorera hamwe mu vya gisirikare muri Siriya. Abakurikiranira hagufi iyo ntambara bananuganuga ko Vladimir Putin w'Urusiya ariko arondera kurizamwo uko gukora hamwe kwa Amerika na Turukiya. Abategetsi ba Amerika na Turukiya bapfunditse gukorera hamwe ku itariki ya ndwi ukwezi kwa munani kugira ngo bace akarere katabamwo imirwano Ankara ivuga ko ari ugukingira urubibe rwayo. Abajeje gutabara mu Faransa baraye batabaye abimukira 22 barimwo abana 11 abatabawe bari mu bwato bwasambukiye mu mazi bariko bagerageza kujabuka bagana Ubwongereza nk'uko vyatangajwe n'abategetsi b'u Faransa bagenzura amazi kuva mu kwezi kwa mbere. Twibutse ko abimukira 150 batabawe bariko bagerageza kwinjira mu Bwongereza canke mu Faransa nk'uko ibiharuro vyashikije no mu Faransa bivyerekana. Bibaye inyuma yaho ikiziga c'umwimukira murantunga akomoka muri Iraki ariko agerageza koga ava mu Faransa yinjira mu Bwongereza gitowe ku munsi wa mbere ku nkengera z'amazi mu Bubiligi. Biteganije ko ejo kwa kane umushikiranganji w'Ubwongereza w'intwaro yo hagati mu gihugu Priti Patel agiranira na mugenzi w'u Faransa ikiganiro Christophe Castan kuri ico kibazo c'abimukira batubahiriza amategeko. Mu vyingenzi mu karere, sosiyete y'indege zitwara abantu y'igihugu cha Uganda, Uganda Airlines, ejo kwa kabiri niho yatangura ibikorwa vyayo. Yatanguriye ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi. Iyo sosiyete yari yarahomvye mu mwaka w'2021 muravyibuka. Iyo sosiyete ifise indege zibiri kuri ano masaha turiko turababwira ino nkuru, ariko hari izindi ndege zine harimo indege nini zo mu bwoko bwa Airbus ziri mu nzira zikogwa. Iyo sosiyete y'indege zitwara abantu ya Uganda izokora mu karere nko ku murwa mukuru wa Somalia Mogadishu naho nyene harimo, bikaba byitezwe ko ihiganwa n'andi masosiyete y'indege zitwara abantu yo mu karere harimo n'igihugu cha Kenya. Indege zayo zisanzwe zikorokera henshi hagati mu murwa mukuru wa Kenya i Nairobi n'igisagara cha Entebbe muri Uganda. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu no mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 metero 31 na metero 41 ku mugoroba ni metero 19 na metero 22. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu makambi atandukanye y'abarundi muri Tanzania muratwumva atankomanzi
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze ishami rya ONU gita y'impunzi HCR ryateye ivyatsi tahukanwa ku nguvu y'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania HCR yagize iti ndugure twa mugina naho umutekano usa n'uwagarutse muri rusange mu Burundi yaragira ko impunzi zitahuka ndugaye twa mugina HCR ishimangira ko hakiri n'abandi barundi babandanya guhunga igihugu ibikaba bibaye nyuma yaho leta ya Tanzania itangarije ko guhera mu kwezi kwa 10 impunzi z'abarundi baba bavyifuza canke batavyifuza bose babwirizwa gutahukana ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu ikigali mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru
Mu itangazo rito ryashezwe habona ishami impunza makungu gita impunze ku isi HCR ryagize cyo rivuga ku ngingo iheruka gufatwa n'igihugu cya Tanzania yo gutangura gutahukana impunzi z'abarundi byanka byakunda HCR yagize iti naho umutekano usa n'uwiyongereye mu Burundi ishirame HCR ryemeza ko ubu ibyankenerwa byose bitaratungana muri ico gihugu kugira ngo rihimirize impunzi gutaha Hase yongera ko n'ubu hakira barundi bahunga igihugu bakigwa n'iryo cirahamwe ligira riti abantu amajana n'amajana barabandanya guhunga uburundi uko kwezi gutashe bagasaba ubuhungiro mbere dusaba ibihugu bitandukanye byo mu karere kwakira no gufata neza abo barundi bahunga yamara ishame mpoza makungu hase ritangaza ko ritazoreka gutahukana ababyifuza kandi babyisabiye iryo cirahamwe ryandika riti naho biruko turafasha guhunguka impunzi zihisemo gusubira mu gihugu cazo ku bushake bwazo kandi zimaze kumenya neza iyo ziroye ingene hameze aho yemeza ko kuva mu kwezi kw'icenda umwaka w'2017 abarundi hafi 75,000 bamaze guherekezwa na HCR muri ubwo buryo rivuga ko abo arababyisabiye atawo bategetse canke ngo abatere ubwoba ishami mpuzamakungu HCR ricimangira ko amareta ya Tanzania n'Uburundi yo kwiyubara muri ico gikorwa yiyemeje gukora kugira ngo amategeko mpuzamakungu akingira abo barundi yubahirizwe yibutsa ko hari amasezerano yari yarasinywe n'impande zitatu arizo ibihugu vy'u Burundi na Tanzania hamwe n'iryo shirame HCR iryo shirame risaba ko ibiri muri ayo masezerano yasinywe mu mwaka uheze mu kwezi kwa gatatu ko vyo kubahirizwa ayo masezerano nayo avuga ko hazotahukanwa impunzi zibishaka izitabishaka nazo umutekano wazo ugakingirwa bikwiye igihugu cha Tanzania coco camaze kuvuga ko ayo masezerano atazokubahirizwa kanatsinda ingingo yo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu yumvikanywe ko n'ivyo bihugu bibiri gusa ku munsi wa mungu uheze HCR ritarimwo uyu n'umushikiranganje wa Tanzania ajeje intwaro yo hagati mu gihugu kangi rugoba yariko avuga ivyo bumvikanye ko no Burundi
Tarehe moja mshangae mmesikia tu maroli yamejaa kwenye kambi zote za wakimbizi
Ati tariki ya mbere ukwezi kw'icumi ntimuzotangare muvyotse musanga imodoka zuzuye mu makambi yose y'impunzi z'abarundi kugira ngo zibatahukane vyanka vyakunda kundwe hazotahukanwa abangana 2,000 uwo mushikiranganje ntiyabuze no kwifatira mu gahanga amashami nka hase ayagiriza ko abuze impunzi gutaha
wanaibuka jumuiya za kimataifa mashirika haya na wenzetu mtu mmoja mmoja raia wafanya kazi wanaibuka wanaanza kutoa kauli za kupotosha
ati mujamubona baza buzuye baseseka ngaho abo muri ayo mashirame mpoza makungu baza kubabwira ibinabiriya data wanje ngo ntimutahe mugenzi we w'u Burundi Pascal Barandagiye yabwiye nawe impunzi z'abarundi ko kubatahukana ari urukundo rwinshi
uno munsi rero namba turi ngaha ni kimenyetso kitabesha ko leta y'u Burundi irongowe na nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza bakunda igitumi bakunda uko turi ngaha nta leta tubabwira gutaha siko ibihugu byose bibikora twabibonye mu kahise k'ibihugu aho ibihugu byavuga biti ala unze ni bagumeyo abangaha barakwiye cyo tubivuga si cyo tuvuga tuti umwana w'u Burundi ahari hose umuvuka Burundi cyanke akomoka ku Burundi nataye mu gihugu ciwe igihugu kiteguye kubakirana ugweze
yamari mpunze z'abarundi zirarira zikabogoza ko zigiye gutabukanwa kandi ico zahunze kitarahera zisaba ko ishame mpuza makungu hase libafise mu minwe ko ryo bavugira canke bakarungikwa mu kindi gihugu co bakira. Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya America.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tukiri kuri ico kibazo c'impunzi z'abarundi hari mvugo zibiri zitandukanye hagati y'abategetsi b'Urundi na ba Tanzania kwijanye no gutahukana abo barundi mu gihe mwumvise umushikiranganje wa Tanzania w'intore hagati mu gihugu yemeza ko kuva ku itariki ya mbere ukwezi kw'icumi uno mwaka impunzi zose zaba izivyifuza canke izitabishaka zizotegezwa gutahukanwa mu Burundi. Mugenzi we w'Urundi Pascal Barandagiye we avuga ko amasezerano basinyiraniye asigura ko hazotaha ababishaka gusa. Pascal Barandagiye nawe nyene avuga ko yemanga ko abatazotaha atawundi buryo bwo kuba muri Tanzania buzo wabusigaye kiretse gusaba ubwenegihugu. Mugabo bose barahuriza ku kibazo cuko bagiriza abakozi ba HCR ko aribo babuza izo mpunzi gutahuka. Mushikiranganje Barandagiye yavugiye mu kiganiro haya menyesha makuru ejo kwa kabiri i Bujumbura.
Igihambaye kandi twashitseko ukumwe mubona ko hari amahoro kandi atamuntu numwe ashaka kubiharira niko leta ya Burundi ibona kandi ko leta ya Tanzania ibibona. Leta ya Tanzania je twe twarababwiye tuti twebwe abagomba gutaha tuzobatahana byukuri mwese cyane cyane abantu bababuze babyirinde mwavuze ibyo kwitwara abantu babiro kwitwarirwa kandi nibaza ko natwe tuzava ahubwo tubikora nibyagenda tugomba tumenye neza abantu bababuza gutaha abari bo bose ahubwo nibo bakwiye kwitwarirwa ubwa mbere kuko yataba bajya abantu babaja mu gutwi baba batashe bose kera barabitubwira nagira ndakumenyesha ko indani mu makambi baracyatohozwa bamenyekane hari abantu baca ku muryango byangu bimisore sore batera ubwo abantu ati uyandikishe abavuze baratubye ati aha naho ndabivuze ati sinzi ngimo nyumenye ne bizahugenda naciye vandi babwiye nti aba bantu rero bemeye kuvuga ngaha muzobanza mje kundwiza nubwira ntangure kubishutse kuko bashobora kubica rimwe abantu b'ingozi zikibi binyegeza mu makambi ariko vyukura atari impunzi ni inkozi zikibi nibo bagira bati wiyandikishije wewe twaranumvise yuko hari nabi byo kurya baciye hashize ubwayo aha muvuga ngo turabagiriza vyavuzwe na n'impunzi ziri ndahana ati kubera niyandikishije atubujewe singirya ati vyo kugenda horaza gutora vyo wanje ubu bacishije mu murongo ubugizi bwa nabi ni bwinshi buri muri ayo makambi bugirwa n'abakozi aho bakozi bumva bakorera hashize twareka kubivuga kandi vyavuzwe n'impunzi ubwabo twebwe rero mu gihe tuzoba twatahanye ababishaka gutaha kumbura basigaye ikibazo n'ibazo bahishyize natwe bazagise na leta ya Tanzania kubera bayibera ku butaka atagituma batota ngira bazoca babahugu ubwene gihugu ni babusaba bazoca basaba ubwene gihugu iko niyumvira bizogenda twatwe ntawe tuzoshira ku imigozi. Ikibazo rero kumbure abamesha makuru bazokibaza umushikiranganje wa Tanzania ingene bataziyandikisha bazobigenza ikindi bazobafata mugabo yarababwiye ati ababishaka mugomba kwigumira ngako Tanzania twakira abantu neza ni musaba ubwene gihugu bagende basaba ubwene gihugu Tanzania iragutse baba ubwene gihugu mugabo kwitwa impunzi atagituma kandi twese tubihuriza ko ivyo bizobagora twebwe mugabo kweri abazo turungikira bose tuzobakira mwabyumvise neza abo bazo turungikira bose turitegwe kubakira kuko ubu tuguma tuvugana ati rero kwitwarira leta ya Burundi na Tanzania aho ni batangura ubunyenye kwitwara ni kimwe gutsinda urubanza n'ikindi nizo bari rya mbere leta y'u Burundi buranye nibaza ko ari urubanza ruzotworohera cyane mu manza zose leta yari imaze kuburana ubwa mbere numvise bworoshe cyuko naraburaniye leta imyaka ine niho hari ubushikiranganje bw'ubutungane asha hamwose urangwa runke nkugo nibwo urubanza n'utsinda ni ngoga jewe nibanyarutse rero sinza abazoronka baruhera aya mategeko agenga impunzi twese turayasoma nibaza yuko bazosangana twebwe tuyazi.
Pascal Barandagiye ni umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yose turongera tuyanoganze mu masaha ari imbere. Mu yandi makuru muza gukurikirana igihe cy'isaha 12 n'igihe cy'isaha 1:30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Tumire amate gato ivyo mu Burundi tubikomereze mu gisata c'amagara y'abantu. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi bwemeza ko ibitigiri by'abahitanwa na malaria byagabanutse kugera ku bice 50% mu minsi yahera. Muribuka ko ivyegeranyo bitandukanye vyemanga ko abari baranduye malaria bagera ku 5 million. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Tadendi Kumana ivyigabanuka iyo ngwara ya malaria yabivugiye mu nama nshingamateka ku muhingamo w'ejo kwa kabiri. Inkuru yateguwe n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Burundi kukabamenyesha makuru bacu batemerewe kudukorera. Murayisomegwa na mugenzi wacu mu Rwanda Desire Hatungimana.
Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanyikiza roho nyanganda sida yabajijwe n'abashingamateka ibijanye n'amagara y'abantu ku butaka bw'u Burundi. Ikibazo kijanye n'ingwara ya malaria yabiciye bigacika mu minsi heze kiri mu byabajijwe. Umushingamateka Mukeshimana Rwendase yasomye ibibazo byateguwe yabajije ingene vya malaria vyifashe.
Ku bijanye no gutuza indwara ya malaria ubumwoba mugejeje hehe? Muriko mukora iki? Ibitigiri by'abagwaye bingana gute mu ntara zivugwamwo ico kiza?
Umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida yishura ko malaria yagwanijwe gushika ku rugero rushimishije. Muganga Tadendi Kumana afatira ko biharuro by'abagwaye bandura n'abitaba imana bagabanutse, akavuga ko babikesha kuvurira abantu ku mitumba.
Ariko ubu ibiharuro bamaze kugabanuka cyane kuvaho dukora ico gikorwa, kuko uwe tugiye mu mavuriro dusanga abantu baragwaye malaria n'ivyo mugabatsa nkuko bisanzwe. Ivyo byatumye rero dusahiza bene gihugu turavye rero ibitigiri dufise byaraganutse rwose, kuko dufatiye nko mu gihugu cyose twarabona yuko ku ndwi igira 22 ano kuvuga nko mu kwezi kwa gatanu 22 y'umwaka twari abantu bitura amavuriro cyanke twasanga mu mihana bavuga yuko bafise ubushuhe bishobora kuva kuri malaria. Twasanga ari benshi baza muri consultation bavuga ati jewe ndamenetse umutwe kandi ndafise ubushuhe, bagera ku 2,246 n'amajana 558. Ariko ubu kuri iyi ndwi ya 33 bageze ku 109,553. Byumvikana yuko bagabanutse inshuro 50%. Turavye ibaro dufise by'abantu bashobora kuja mu bitaro cyangwa mu mavuriro bakitaba imana kubera malaria, nabo nyene tubona ko bagabanutse cyane ku bice 50%. Dufatiye rero kuri ivyo turiko turategura, turizera neza yuko abenegihugu dufatanije nabo dusangiye ibikorwa bajeje intwaro kugira ngo bakurikize imanza zo kwa muganga iyo ngwara izogabanuka. Icyo dusaba gusa ni uko ubonye afise ubushuhe cyanke afimene ku mutwe yotebuka uja kwa muganga, kuko iyo baje kare baronka imiti y'urugezo rwa mbere ku buntu, kandi no gupima tubikora ku buntu. Mugi yaje yasinzikaye hari abarindira usanga yagiye kwirondera umuti ahantu akumva atari wo. Iyo aje yasinzikaye rero bisaba ubuhinga burebure bwo kumukiza, kandi agiye mu bitaro bica bisaba uburyo nawe nyine akarinda kuriha. Rero turizera neza yuko twese dushitse hamwe iki kibazo tuzogitorera inyishu, kandi ntankeka yuko bizogenda neza kuko na leta irashigikiye iyo migambi.
Mu minsi heze haravuzwe ikiza cyakorera mu mihingo itandukanye y'u Burundi. Abashingamateka babajije umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu uko ibintu vyifashe. Umushingamateka Mukeshimana ari mu babajije icyo kibazo yanabajije ikiriko kirakogwa mu ntumbero yo kugwanya indwara ya Ebola ivugwa mu gihugu kibanye cya Congo.
Mu minsi heze haribonekeje ikiza cy'indwara ya korera aha mu gisagara cha Bujumbura no mu gisagara cha Rumonge. Uno munsi byifashe gute? Twarumvise mu minsi heze ko hari ibikoresho ubushikiranganje bwaronkejwe mu ntumbero yo gukinga ikiza Ebola. Byo babigizwe n'iki n'iki? Mbe iyo muronkejwe imfashanyo nk'izo, ubwo byaba ibikoresho incanco n'ibindi birasuzumwa neza mu buhinga bwa none imbere yuko bitangura gukoreshwa?
Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu avuga ko haba kuri korera ibitigiri by'abagwayi vyerekana ko yagabanutse. Nayo kubijanye n'ingwara ya Ebola ivugwa mu buseruko bwa Congo, muganga Tadendi Kumana avuga ko leta itareza amaboko.
Aho rero twasaze cyane ibikoresho by'ugushobora gupima ubushuhe mugabo kubera ingene ingwara ya Ebola itera amatemba ngingo canke icuya iyo umuntu akoze ku muntu afise iyo ngwara aba yanduye. Rero twaca dusaba ubuhinga bwo gushobora gupima ubushuhe, kuko nicyo kimenyetso cya mbere mu bw'umuntu adakoze ku ngenzi nizuko bita termoflashe cyanke tya mashini ya bwonko zishobora gupima umuntu ari kure. Ibindi bikoresho novuga yuko ari byo bambara kugira ngo bashore gupima umuntu twabonye ku bushuhe kugira ngo uwo muganga nawe nyene yikingire kita cyakorera nivyo koko iyo ngwara twaravuze yuko ihari twashoboye kuronka abagwayi gushika ubu bashika amajana 35 muri abo bose baravuwe barakira benshi bavuye nka mu gisagara cha Bujumbura mu Rugombo mu Rumonge ubuvuba ntabashoboye kuboneka rero icyo twakoze n'ugukingira bene gihugu na cyane cyane mu kubavura ku buntu muri abo bose tuvuze hashoboye kwita umwana umuntu umwe rero icyo tugiye gukora no kubandanya duhimiriza dukurana n'abajeje ntwara kugira ngo isuku iboneke bigaragare.
Abashinga amateka mu Burundi basanga isuku atari kirenga mu gihugu na cyane cyane mu bisagara ligatoma haba ingora nyinshi ziturutse ku isuku rike. Umukuru w'inama ashinga amateka y'u Burundi Pascal Nyabenda arimo bafise amakenga kwa bakoze mu gisata kijejwe isuku mu bushikiranganje urongowe na muganga Ndikumana ataco bakora.
Hari habakozi bajejwe by'isuku kandi muhemba bahembwa n'igihugu imba bakiriho kuko umuntu hari gihe yibaza ko atakibaho sinzi yagwa mu shikiranganje abantu bakukira gisata ikihe mushiranganye mujejwe cyukuri ico gisata kiraba bajya abantu bajye by'isuku gushika no mu makomine bariho mugabo ugiye kuraba ku masoko ugasanga nta kigenda none abo bantu bajya abantu buturestora duto duto ubwo ntibabafumbatisha bagaca birabira hijye ugasanga restora irahari mugabo ntigira sugumwe restora itagira sugumwe kandi abantu bafunguye bajaye nikibazo ni ngorane.
Umushikiranganje yari mutumire mu nama shinga amateka yamenyesheje abashinga amateka ko yafashe nkankama imyitwarariko yabo kubijanye n'isuku. Muganga Tadendi Kumana akavuga ko agiye gukangurira abarongoye ibisata bijejwe isuku gukora akazi bajejwe ataruko hakazofatwa izindi nyingo zibereye.
Desire Hatungimana arakenuye. Impamvu rero Desire Hatungimana mumvise asomye ino nkuru yo mu Burundi ari mu gihugu cy'u Rwanda muramaze kwimenyera nuko mu gihugu cy'u Burundi amenyesha makuru bacu leta babuje gukorana n'ijuri ya Amerika. Amakuru menshi rero turonka tubatangariza tuyakura mu makunzi bacu gucyo tukaraba ko ari kuri hama tugahiza tukayabatangariza namwebwe nimba mushaka kuzamura yaturungikira canke kuyatubwira aho muri mu Burundi muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com ngukom tuyacukumbure dusanze ari kuri tuyabatangaritse.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,466 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya ni kiganiro cy'amagara y'abantu. Nuko rero akanika kazi kikabibutsa ko hageze ingene tumenye uko tubungabunga amagara yacu n'ayabacu. Uno munsi muri bino bihe umuryango nyarwanda uhangayikishijwe n'abana basigaye baterwa inda bakiri bato, abahinga mu bijanye n'ubuzima bw'imiyororokere bavuga ko kuvyara uri munsi y'imyaka 18 bigira ingaruka zikomeye ku mwana zishobora no gutuma uvyaye akiri muto atazokongera kuvyara mu gihe yoba amaze kugera mu bigero. Ikiganiro cy'amagara y'abantu cuno munsi twagiteguriye na mugenzi wacu Asumta Kabuyi ikigari mu Rwanda.
bimaze gusama icyorezo aho wumva hirya no hino mu turere babarura abana barenga 500 babatwaye inda bakiri bato. Benshi mu bahuye n'iki kibazo usanga bahangayikishijwe n'uko umwana wabyakiri muto ahita atakaza amashuri imiryango ikamutererana, ariko ntibamenye ingaruka zindi zimugeraho kuko yabyaye imburagiye. Bamwe mu bana bavuganye n'ijwi rya Amerika, umwe wabyaye afite imyaka 13 undi akabyara afite imyaka 15 bagaragaje ubuzima bukomeye banyuzemo nyuma yo kubyara ari bato.
Mbese narahabaye nyine mfite inda, gihe kiragira inda iramfata njya kwa muganga, baramfungira kwa muganga, abaterankunga baraza baranyishyurira, bari banciye 660,000. Oya nyine iyo ubyaye kwa muganga nta mituweli ufite, nta bwishyu ufite, baragufagitirira. Utayabona nyine hari aho bafungira abantu babuze ubwishyu.
Nabyaye mbazwe, bansiga ipamba mu nda, bansubiza ku iseta bwa kabiri, bambaga nanikiya. Ndamuhamagara mubwira ikibazo nari mfite, ndavuga basi nashaka ngurira imbuto, akambwira ngo se ngo wabyaye umwana ufite amenyo.
Nubwo ibibazo aba bana bavuga ahanini usanga bigendanye n'imibereho mibi bahita binjiramo nyuma yo kubyara, ariko abahanga bavuga ko ingaruka mbi zo kubyara umuntu akiri muto ahanini zishingiye ku burwayi akuramo rimwe na rimwe bushobora no kugera ku rwego rw'uko atazongera kubyara ukundi niyo yaba amaze gukura. Dr. Anicette Nzabonimpa ni mpuguke ku byerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere, yabisobanurira Ijwi rya Amerika.
Iyo umuntu atwaye inda akiri muto, imyanya ye myibarukiro ibitarakura ngo igere ahantu izakira umwana neza cyangwa itume umwana asohoka neza. Aho niho rero ushobora gusanga nk'umwana wabyakiri muto yabyafite imyaka 10, 12, 15 munsi y'imyaka 18, aho umubyeyi ashobora gukomereka imyanya yegeranye n'aho umwana anyura avuka, none bikaba byamutera ubusembwa. Ahangaha rero ashobora gukomereka nk'uruhago rw'inkari cyangwa ndetse n'uruhago rw'umwanda munini. Umuntu ntashobora noneho gukoresha iyo myanya uko yari isanzwe ikora. Noneho igisubizo kikaba cyuko haba umwanda muto cyangwa umwanda munini we bishobora kujya biza igihe atabishatse. Ikindi ni uko ashobora kugira ubundi burwayi kuko imyanya yakoresheje mu kubyara, iyo myanya nabwo iba yakoze imirimo ariko itaragira igihe cyayo. Ibyo bikaba byatuma hashobora kubaho noneho nk'uburwayi bumwe na bumwe bushobora kuzamukira ku iryo kora ry'igihe imyanya itaragera. Noneho bikazatuma noneho ngo ku gihe azakomeza kubyara mu minsi iri imbere azagira ikibazo wenda cy'uko yagira wenda nko guturi kumura, cyangwa wenda akaba yagira wenda nko gutwara inda iri hanze y'umura, cyangwa akaba yagira nk'ikibazo wenda cy'uko ashobora kugira inda ntikure neza ngo igihe cy'imvutsi, ahubwo zikaba zivamo zikiri ntoya.
Iyi mpuguke isobanura ko izi ngaruka zishobora no kugera ku myitwarire y'umwana ubyaye akiri muto ndetse no ku muryango we muri rusange.
Ahangaha umwana utwaye inda akiri muto biramuhungabanya, bikamukomeretsa mu mutwe ku buryo ushobora gusanga imitekerereze ye ndetse na gahunda uko yari wenda yari yazipanze kuko zipfuye, bigatuma abona ko atakiri ku isi ya rurema. Ibi ngibi ni usanga nk'abana bamwe ugasanga amaze kubyara umwana ariko ko ari umwana uri kure undi nawe atabishoboye, ugashaka yagize nk'ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe, akaba yakwanga umwana, akaba se yakwanga konsa umwana, akaba se yakwanga wenda nk'abantu b'igitsina gabo uko wenda umugabo yamuteye inda, akaba se yakwanga wenda nk'ababyeyi be uko abona ababyeyi wenda batamufashije, nakagira ikimenyetso cyo kugaragaza nk'amahane cyangwa se kwanga abandi kandi akaba yakora n'ibikorwa wenda bitari byiza. Ikindi ariko ni uko ashobora no kuba n'ingaruka bikarenga wa muntu bikaba ku muryango. Ku muryango ni hahundi usanga wenda nk'ababyeyi b'umukobwa ubyaye ukiri muto nabo bagira ipfunwe, rya pfunwe nabo bakarigaragaza wenda bamwirukana mu rugo cyangwa nabo bashwana hagati yabo wenda umugabo n'umugore.
Kugeza uyu mibare yagaragajwe na Minisiteri y'Umuryango mu mwaka w'2017 igaragaza ko muri uyu mwaka abana 2017 bari munsi y'imyaka 18 batewe inda batateguye, naho mu mezi 6 ya mbere ya 2018 abana bagira ku 900 nabo bamaze guterwa inda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi arakenuye cyo kimwe na bagenzi biwe batandukanye bagize ico bakora kugira ngo kino kiganire iwanyu mu ntara mwateguye mwongera mushikizwa na Jewi Diane Nahazwe gishoboke. Yakoze Magdile Yabero yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Nashwan yadufashije muhinga bw'ivyuma. Reka turasigire kano karirimbo, twifuza kubandanya mururanirwa mu vyo murimwo vyose, abari ku ngendo mugira ingendo nziza, abari mu buruhuko mugira uburuhuko bwiza, mwe muri ko mutwumviriza muri mu buzi butandukanye, twifurize kugira akazi keza. Tuzongere ejo nkaho twahuriye twatanguriye kano karirimbo kabashike kunyota.
Adura